Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 48 ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 ibice bitatu Ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na 22. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Radio yacu VOA. Ndabaramukije rero mwese nshuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe na njye Eugenia Mukankusi, ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu mu Rwanda bavuga ko bibasiwe n'ubujura n'ubugizi bwa nabi, bagasaba leta kubarenganura kuko batinya kuba bakwicwa.
None ubu nari mfite ihene nkuru ebyiri z'amajigija, ejo barazibaze n'injoro mu nzu yazo. Ubwo rero twebwe icyo twasaba ni ukugira ngo leta dusabe n'umutekano ubugingo bwacu.
Uwo ni umwe muri abo baturage b'Inyakiriba. Mu Burundi kuri uyu wa mbere habaye amatora y'abajyanama bo ku mitumba n'abamakaritsiye. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko azabahozaho ijisho ko adashaka uwahohotera umuturage ashinzwe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho nyuma y'ishyaka ry'abademokrati mu cyumweru gishize, abarepublikani nabo baratangira inama kaminuza yabo kugira ngo bemeze kandidatire ya Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu ataha. Naho muri Mali agaco k'abasirikari kahiritse ubutegetsi katangaje ko kazaba gategereje amatora kugeza mu mwaka 2023. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibageza ku buryo burambuye mu mwanya rimuge kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ishyaka ry'abademokrati mu cyumweru gishize, abarepublikani nabo baratangira inama yabo kaminuza kugira ngo bemeze kandidatire ya Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 gutaha. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Inama y'abarepublikani izageza kuwa kane, izaba itandukanye n'iy'abademokrati yabereye ku buhanga bw'amashusho ya video bwonyine gusa. Yego, n'abarepublikani nabo bazabukoresha, ariko igice kinini cy'inama yabo kizaba nk'uko bisanzwe abantu bahurira hamwe muri mitingi batitaye ku cyorezo cya virusi ya corona. Usibye abantu imaze guhitana barenga 175,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatumye n'ubukungu bw'igihugu bwitura hasi cyane, abantu amamiliyoni batakaza akazi kari kabatunze. Abarepublikani muri iyi nama bazihatira kwemeza abaturage ko Perezida Trump akwiye manda ya kabiri, bahereye ku byo politiki ye yagezeho mbere y'iki cyorezo cya corona, kandi ko ashobora gukora ibirenzeho aramutse yongeye gutorwa, no kwerekana ko kuri bo kandida w'abademokrat Joe Biden adashoboye. Muri iyi nama Perezida Trump ubwe azajya avuga ijambo buri munsi, bitandukanye na Joe Biden warivuze rimwe gusa ku munsi wa nyuma w'inama kaminuza y'abademokrat mu cyumweru gishize. No ku munsi wa nyuma w'inama y'abarepublikani ku wa kane, Perezida Trump azavuga ijambo rya nyuma risoza inama, yemera ku mugaragaro ko azahagararira ishyaka rye mu matora yo mu kwa 11. Azarivugira kuri Maison Blanche aho akorera. Abademokrat barabyamagana bavuga ko bidakwiye kubera ko ari inyubako ya rubanda rwose atari y'abarepublikani.
Perezida Donald Trump yaratangaje uburyo bwemejwe n'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora kwifashishwa mu kuvura COVID-19. Frederic Nkundikije akomeza inkuru.
Perezida Trump yatangaje iyo nkuru y'uruhusha rwo gukoresha umuti wiswe plasma de convalescence. Je commence mon goût. Trump yavuze ko uyu muti ugiye gukemura ikibazo cico kiza ubutagisubira inyuma, mu gihe umwe mu bategetsi biwe bakuru bajejwe amagara abantu yavuze ko ari intambwe ikomeye mu nzira yo gutuza ico kiza. Yamara abahinga mu vyerekeye amagara y'abantu bavuga ko uyu muti ugikenewe kubanza gusuzumwa imbere y'uko abantu batangura kwigina. Mu gutangaza iyo nkuru imbere y'uko ikoraniro rikuru ry'umugambwe wa Repubulika ritanguzwa icese uyu munsi ku wa mbere, Trump yishyize imbere ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika FDA bigenduza ibifungurwa n'imiti mu bisanzwe bifatanye ingingo nk'iyo, kandi bikayitangaza. Iyo ngingo izotuma abarwaye ikiza cya corona baronswa uyu muti. Yamara urwo ruhusha ntirumeze nk'uruhusha rwemewe n'ibiro FDA mu buryo bwitondewe.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu bashimye amasezerano Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherutse kugeraho yerekeye imigenderanire. Ni inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Mike Pompeo yatangaje uno munsi kuwa mbere ko yizeye ko ibihugu by'Abarabu bizokwirikira Leta ziyunze z'Abarabu mu kugirana imigenderanire na Israel. Mike Pompeo yavuze ko hamwe ibindi bihugu by'Abarabu byofata iyo ntumbero bivuze kongereza umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi bikongera bigatuma ubuzima bw'abanyagihugu bwisununura kurushiriza. Benjamin Netanyahu wewe yatangaje ko ari giye gishasha mu karere kandi ko afise umwizero w'ukubana mu mahoro n'ibindi bihugu by'Abarabu. Netanyahu yahayagije kandi leta ya president wa America Donald Trump kutwigoro twayo tw'ugutuma makungu asubira gufatira Iran ibihano byari byakuweho hisunzwe amasezerano yo mu mwaka w'2015 ku mugambi w'ubuhinga bwa nuclear bw'ico gihugu. Bitegekanijwe ko umushikiranganji Pompeo aja mu gihugu ca Sudani, leta ziyunze z'Abarabu na Bahrain.
Ku mugabane wa Afrika, hagaco k'abasirikari kahiritse ubutegetsi muri Mali katangaje ko kazaba gategereje amatora kugeza muri 2023. Frederic Nkundikije abafitiye iyi nkuru.
Abasirikare bavuga ko bashaka gufata umwanya wo gutunganya ibwiriza shingiro rishasha imbere yo gukoresha amatora. Uyu mugambi usa n'uzo kwiyamirizwa n'abategetsi barongoye ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri Afrika y'Umurengero CEDEAO, hamwe n'igihugu cy'Ubufaransa cyahoze gikolonije igihugu cya Mali. Intumwa 15 zo mu ishyirahamwe CEDEAO ziriko ziratera kamu abasirikare batembagaje ubutegetsi ikabasaba kubusubiza mu minwe y'abasivile. Mu ntango abategetsi bari basavye ko Perezida Ibrahim Boubacar Keita yakuwe ku butegetsi asubizwa mu mabanga yiwe. Nyamara ico cyumviro gisani cyahebwe muri iki gihe abanyagihugu isinzi bashikiye abasirikare batembagaje ubutegetsi. Izo ntumwa zirongowe na Goodluck Jonathan yahoze arongoye igihugu cya Nigeria ziramaze kurana n'abategetsi batembagaje ubutegetsi barimwo Colonel Assimi Goïta umukuru wabo. Zarabonanye kandi na Perezida Keita yakuwe ku butegetsi hamwe n'abandi bategetsi ba leta yiwe bafunganywe. Izo ntumwa zatangaje ku biganiro biriko bigenda neza kandi ko hari ibitari bike bamaze kumvikana ko birimwo kurekura Keita.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Kuri uyu wa mbere habaye amatora abajyanama bo ku mitumba n'amakaritsiye. Perezida Evariste Ndayishimiye yihanije abagiye gutorwa ko nubwo batwara uduce twitwa ko ari duto abashinze ijisho. Yemeje ko atazihanganira abayobozi bo ku nzego z'ibanze bahohotera abo bashinzwe. Inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eroje Birikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Umukuru w'igihugu yatoreye ku mutumba avuka ko ku ishuri nshingiro rya hitwa Bububu ku Musama wa komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ahejeje gutora yabwiye amenyesha makuru ko icyamutumye azinduka umuseke ari agaciraho imitumba n'amakaritsiye kubera ariho umushinga w'iterambere. President Evariste Ndayishimiye:
mu Burundi twaramaze gusezerera intwaro z'igikenye, intwaro wishyiraho, ku buryo rero dutegereza kwitorera inzego none tutazitoye zojaho gute. Rero kuza ubwa mbere ni ishyaka ry'Umurundi wese ategerezwa kuba afise, nyuma bakamenya yuko ureke gutora hakaza gutora bakeyi uzotwagwa n'uwo wewe utashaka. Mugabaje gutora ari beshi no kuvuga yuko uwo mwahuriye ko muri beshi ni waba ari ntungane. Nico gituma nagomba ubwa mbere guhamagarira abarundi bose kwitabira amatora ariyo yose kuko uranka gutora uburuhiro uwatowe niwe aca agutwara akakurongora kandi ugasanga uri kuri idoga kubera wewe nyene ubugaba bwawe. Nico gituma bose bakumva yuko gutora ari itegeko. Hanyuma turabona yuko umenga amatora y'indongozi zo kumutumba hari haba bifata minenego. Mugaba kibagira yuko kumutumba leta y'u Burundi yamaze gufata kwa ariho hari tutagiterambere mu gihugu. Narabonye yuko muri leta dusigaye dufasha amakoperative tukasahiriza abene gihugu kugira ngo baje ku bikorwa tubahe umutahe wo gutangura ibikorwa. None wumva aho hantu leta yamaze gushira ingufu zikomeye baciye bahafata minenego. Murumva yuko zanzego bitorera ziriko zirakora uko zishobora kugira iterambere rize biba bisubiye inyuma naho nyene kuko tudatoye indongozi zikerebutse mumva ko umutumba uca usubira inyuma hanyuma abene gihugu ntibashobore gutera imbere
kugira batera imbere. President Ndayishimiye yahanuye yanagabisha abagiye kuyobora imitumba n'amakaritse kwitwararika gukorera abo bajejwe kurongora aho kwigira ibiro biteze
nagira rero nkebure abatogwa bamenye icyo batoreye ntibabe bibaza ngo batowe ngo kugira ngo baze baje kuronka imibindi y'inzoga cyangwa ngo baze baje kunyonora ivyabene gihugu. Ubu ibintu byarahindutse abene gihugu barabona kandi twebwe indongozi nkuru batoye ngo tubarerekere ntituzokwihanganira abazi yuko baba bagiye kwitoza kugira ngo banyonore kuko mu bisagara turabona ko baranyinyana kubumenga hari hamajya nibabimenye yuko kuba indongozi sukurya ahubwo kuba indongozi no kwikorera umutwaro w'abene gihugu ukaba umusuku wabo ukabakorera kugira ngo batere imbere nawe ugire icyo uvuga uti naramariye abene gihugu.
Aya matora yabaje inama y'imitumba n'amakaritiye niyasozere y'uyu mwaka yari yatanguriwe na umukuru w'igihugu n'abashinga amateka yo kuwa 20 ukwezi kwa gatanu akurikirwa n'abakenguza amateka yo ku itariki ya 20 ukwezi kw'indwi guheze ayo yose yatsinzwe n'umugambwe SNDD-FDD uri ku butegetsi. Aya mbere umugambwe SNL utavuganwe n'ubutegetsi witwaye muri sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro uvuga ko yatsinze ariko ari yibwa ikirego cyabo nta kuri cyahawe. Uwo mugambwe kandi wahavuye wanka gutora abagize ibiro bishasha by'inama nshinga amateka wemeza ko amategeko ngenderwa ko y'urwo rwego yahonyanzwe. Abatorwa kuri uyu wa mbere bategerezwa kuba baba ku mitumba n'amakaritsiye bitozamo babwirizwa kandi kuba bafite imyaka itari munsi ya 25 barimo abakandida b'imigambwe hamwe n'abigenga ku mitumba irenga 2600 Burundi bufise umwe wose utorwa kabaje inama batanu. Eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi twerekeza mu Rwanda aho bamwe mu baturage bo mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu bavuga ko bibasiwe n'abajura n'ubugizi bwa nabi barasaba leta kubarengera kuko batinya ko bashobora no kwicwa. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Ku byo bagenda badukorera tubona badashaka kudutura hano
kuko ni umwe mu baturage bo mu mudugudu wa Bwiza mu kagari ka Bisizeho mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu. Arasobanura icyo bene bagenzi be bita kwibasirwa n'abitwikira ijoro bakabiba kandi umujura bukaba bwisubiramo ku bantu bamwe mu minsi ikurikiranye. Aba baturage bakeka ko kwibwa kwabo gufite ikindi kibyihishe inyuma nk'uko babivuga.
Yewe icyo mbona kibyihishe inyuma uko nkeka nuko dutuye turi babiri aho ngaho tukaba duturanye n'abandi baturage basanzwe nyuma yaho akaba twe batoteza nariho nkasanga ari nk'itoteza kuko kugira ngo bikube inshire ebyiri duturanye n'abandi nkasanga hari igihe nakekamo n'ingingo bitekereza ahubwo
ikibyihishe inyuma rero mbona ari umutekano muke mu kutadushaka hari yuko turi hano mwihariko rero n'abari ubwoko runaka ukuzira mu kimuntu ari cyo mbere ni icy'umuntu ari cyo yaziraga nuko tugendaho bashaka ko tutagomba gutura aho ngaho. Ubu ngubu kubona abantu batatu basangiye bava indi imwe baterwa iminsi itatu.
Aba baturage bavuga ko atari ubujura bisanzwe ahubwo ari n'ubugizi bwa nabi bubibasiye kuko kubagira ihene mu nzu yazo nyuma bagatwara inyama bishobora kuba byari nk'umutego kugira ngo bene zo babyuke nabo bababona urwaho babice.
Ku byo bagenda badukorera tubona badashaka kudutura hano kwazanye inka barazitwiba dusigariraho. None ubu nari mfite ihene nkuru ebyiri z'amajigija ejo barazibaze n'injoro mu nzu yazo. Ubwo rero twebwe icyo twasaba ni ukugira ngo leta dusabe n'umutekano ubugingo bwacu naho abaturanyi bo turabona badashaka kudutura hano kuko ni amahirwe zirahe nubwo zaraturengeye natwe iyo batubona bazaga kutwica ni ubugingo bwacu yizo hene batazibaga bari kutubaga. Icyo twabonye ni ukwishingiza mu bwishingizi bw'Imana cyangwa se tugatabaza na leta kuko ari umubyeyi w'abantu ariko turabona ko natwe bashobora kutugirira nabi isaha ku isaha.
Nubwo aba baturage baterura neza iyo muganiriye ku ruhande bakubwira ko ari ukwibasira ubwoko ingingo ica amarenga yuko iby'amoko bitavugwa ariko mu mitima no mu ngiro byabanywe bigashimangira ko akiriho.
Twebwe twarebaga tukibwira ko ari abantu nkatwe yenda ko tuzagenda dushyikirana ariko ibyo bagenda badukorera biragenda bitwereka ko natwe amaherezo bashobora kutwica.
Cyari bisanzwe nta muntu twagiraga icyo dupfa kuba hari impamvu hari batadushaka nanjye sinyizi nabona abantu babiri mu mudugudu mu kagari ariko batoteza bikuba inshuro ebyiri nareba kugira ngo bikuba inshuro ebyiri ku ngo rero nkasanga binyubiye umutekano mbona ntawo nta mutekano dufite ntawo nta namukeye.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakiriba bavuga ko ibi bibazo by'aba baturage bubizi kandi ko hafashwe ingamba zifatika mu gusigasira umutekano wabo. Tuyishimiye Jean Bosco uyobora umurenge
avuga ko bamwe mu bakekwaho ubugizi bwa nabi bafashwe hakaba hagishakishwa n'abandi baba barafatanyije.
Icyo nababwira nuko njye ubwanje nimugoroba abaturage nabarebye turaganira bashira ubwoba bashira impumu turi kumwe ubuyobozi kandi kimenyetso twabaha nuko abajura twamaze kubafata bashira impumu rero bashira impungenge turi kumwe nabo kandi nizera ko nta kibazo bazagira. Turi kumwe nabo ntuzashaka guteza kibazo azafatwa kandi ahanwe nk'uko amategeko abiteganya. Icyo rero twakora ni ugukomeza tugakaza irondo ndetse tugakomeza gufatanya n'abaturage kurinda umutekano kugira ngo batakomeza kwibasirwa.
Mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Rubavu hamaze iminsi havuga ubujura buciye icyuho ndetse bamwe mu babigizemo uruhare bagafatwa bagashyikirizwa inzego zibishinzwe. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu na Habyarimana Gilbert avuga ko ibikorwa byo gushakisha abahungabanya umutekano w'abaturage bigikomeje.
Ntagiye ubujura butabayeho buri. Ubujura igihe cyose bwagiye bubaho aho bwishye cyo tuba tugomba gukaza ni ingamba zo kugira ngo tubukumire. Muri iyi minsi ni ibikorwa bikomeye biri gukorwa n'ubundi birakomeje rero. Abatarafashwe muri iyi minsi barafatwa uyu munsi cyangwa bazafatwa ejo. Icyo dukeneye ni uko dukomeza kubaka ubufatanye kuri uru rwego.
Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio rya Amerika.
Mukomeje kumva Radio rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka noneho turebe niba gutanga ubumenyi cyangwa inyigisho mu ikoranabuhanga rigezweho ari ikintu gishoboka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'u Rwanda n'u Burundi. Mugenzi wacu Diane Nahazwe yabiganiriyeho na Professor Chantal Ndikumana wigisha imibare mu mashuri atandukanye yo mu Bwongereza.
Uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo iyo website yo kuzoshyiraho ibyigwa cyane cyane ibyigwa nk'ibiharuro, Igifaransa, Icyongereza na physique, biologie, chimie hamwe n'indi kuru navuga ngo mu Cyongereza bayita computer science. Donc aho basaba kwiga informatique cyangwa ICT ni umugambi twasanga kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo website. Mugabo rero n'umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo website irahari na bureau hama hakadosha ko ibyigwa bishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo tukabihereza cyane cyane abana muri Afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira imihingo yose yo muri Afurika mugabo urumva je nayo nimbira Burundi kubera ego turashaka kuronka bigisha ibiharuro mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu Burundi batagwiriye. Hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twimbire yuko hoba icyo navuga nyine bita website mu Kirundi
nubwo rubuga nyine rubuga rwa interineti muzocisha ku ibyo byigwa byanyu.
Ego hagategurwa video hama iyo video igakurikizwa n'ibibazo kugira ngo barare yuko umwana yumvise. Iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha ubwo nyine bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bakosheje bakabereka n'ukuntu bokosora. Ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu abigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha mugabo icyiza nuko kuri iyo website twimbire yuko umwana yocaronka ahejeje icyo kigwa yahejeje umwaka iyo muronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ibyo byigwa bituma rero ashobora kuja mu wundi mwaka. Hama tugasaba rero abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko ibyo byigwa baba barabyize babishyikiza ahandi baba bagiye kwiga. Mu ndoro ngo twimbire ko umuntu yakoresha ibyigwa biba bikurikirwa ngaha mu Bwongereza mugabo tugasaba tuvuge n'abandi bakurikira iby'Igifaransa kugira ngo ntihabe gusa abantu biga Igifaransa cyangwa Icyongereza ariko bakurikira ibyo bintu.
Hanyuma azoba ari amafaranga azotangwa abo bana bazoyaronka mutegekanya kuzorihisha gute ikibazo cha internet kiracari kibazo kikomeye mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi ndetse na handi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga tegeza kuba afite imashini akagira niwe internet
eko iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri Afrika usanga n'ibikuri internet irazimba mugabo umuntu haruye tumuge nko kuri centre imwe usanga internet kuri kuma mashine ashika nka 25 usanga bakubihisha kumwaka barashaka kukurisha amahera atashikana ibihumbi bine by'amadolari ibyo bihumbi bine by'amadolari ubiravye kenshi samahera menshi cyane ku bantu boba babahanze nuvuga ba diaspora barashobora gufasha aho bavuka bakaronka internet ku masantre aho bagomba gufasha hama ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo yuko kuronka amamashini ku buryo butari buniniya iyo ufite amamashini ugura ashika nka 20 sinogura ngo n'ibintu bizimba cyane n'ibintu bishoboka iyo hagiye mu gushaka ibintu birashoboka birashoboka kuko ndaharura nk'amamashini nka 25 abantu b'Abarundi naho boshira hamwe amahera make make umuntu babishikako kandi umuntu agenda aragira buhoro buhoro ni umuntu ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi ugenda uragira buhoro buhoro gushika naho bakwiza igihugu birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye ngo ego buraya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye
gose cyane birakunda ego turabino ganza mukanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone Eric Ikaze
murakoze
aho uherereye ni
ngende Bujumbura muri komine Ntahangwa karise gikongo ya kabiri
akabazo canke intererano
akabazo nari ko nshaka kubaza madame Chantal abikara daba uyu mugambi w'umushasha w'ishuri nshingiro hari icyo wofasha kuri icyo kingiro ciwe hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi yoba yahisemo kwiyubakira ishuri rye ariko ntashatse gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishuri nshingiro kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo ma ordinateri no gutanga ya internet
ko yahisemo kwibakira ishuri ryiwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere kugendera kamba de Chantal ko yumvise akabazo ashaka kumubaza kuko numvume ngari tandukanye nivyo mwatu
namwumvise cyane ishuri siso twayubase ishuri ryubatswe na UNICEF bikoranye hamwe na n'ubushikiranganje bw'indero twese ntitwigeze dusanga amahera yo gutangisha kubaka ishuri ishuri ryubakwa na leta hamwe na UNICEF UNICEF itanga uburyo bugatangwa muri mu bushikiranganje bw'indero twese nta buryo twadufise bwo kubaka ishuri twese twavuze ko tudafite ishuri tubishikiza ubushikiranganje bw'indero ubushikiranganje bw'indero rero bukorana na UNICEF niko bwafashije kugira ngo turonke ishuri hama ayo ma ordinateur tuyashikiriza amashuri ya leta tukuvuga ngo tuyashikiriza ishuri ryacu ibintu byose bishikirizwa ubushikiranganje bw'indero ushikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune kuko urumva ishuri ryacu dushikiriza aho tubona dushikiriye kandi tubona ko bikenewe
hanyuma Eric watahuye kuri ako kabazo ko atari bubatse iryo shuri ariko byakozwe na UNICEF bicije muri leta y'u Burundi hama hariho akandi kabazo wari wabaje kubyerekeye umugambi nyine bashobora kuzokorana biciye muri iryo shuri mu mashuri nshingiro n'amashuri asa nk'amashasha mu Burundi madame Chantal mwo kwishura Eric
Ego. Amashure shingiro ukuntu umuntu ashobora kuyafasha ni uko umuntu ashobora kuyashyikiriza ibyigwa byiza byanonosowe n'abantu b'abahinga tuvuge amashure adafise abigisha bakwiye bigisha nk'ibiharuro cyangwa bigisha fizike cyangwa bigisha les sciences de l'informatique bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ibyigwa binonosewe neza kuko hari igisanga haba ubukene bw'abigisha bazi nobwa ibyo byigwa ibyo rero interineti izoza kuba umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abigisha babizi neza.
Murakoze cyane Eric, kugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura.
Ego
ku murongo w'indi hariko Eve ikaze nawe.
Murakoze ndabaramukije ku idini ya Amerika.
Aho uherereye hama kabazo kawe?
Jendi Bujumbura mu Burundi muri komine na Hangwa. Nari mfite akabazo nigira ndamubaze umusore mbanje kwanza kumuramutsa umusore kwa ari ku idini ya Amerika. Ikibazo cyanjye nagira ndamubaze mwakubwiye yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'Ubwongereza niba nihenze nuko nabibone kuri Facebook.
Yego nibyo.
Ikibazo cyanjye ni iki, n'umurundi kazi habuze iki kugira ubwo bumenyi afise abuzane mu Burundi kugira ateze imbere n'ugwaruka bw'i Burundi kugira n'igihugu gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse. Icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfite, habuze iki kugira aze mu Burundi kwigisha abarundi ubwo bumenyi afise.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Ndabaramukije
neza Eve, nta kibuze nicyo gituma niyumvira cyane igihugu cyanje kugira ngo ubwo bumenyi naronse ngaha mu Bwongereza ndabuzane mu Burundi duciye kuri internet. Nje ndumuntu umwe turafise abigisha benshi b'abarundi cyangwa abandi b'abanyamahanga, mugabo uravye amashuri ari mu Burundi ni menshi, mugabo kubera iyo internet dushobora gushikira benshi bari mu mashuri y'i Burundi ducishije kuri iyo internet, washaka tugashikira na benshi bari muri Afurika kuko ubukene bw'abigisha cyane cyane b'ibiharuro ba fizike ba shimi cyangwa les sciences za informatique cyo bita mu Cyongereza computer science muri henshi mugabo tugira imana yuko hari ubuhinga bwa none butuma ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe kubera internet, kubera no muri Afurika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse n'igiciro cy'ibyuma cyaragabanutse bituma byoroheza kwigisha.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Ndetse z'Ijwi rya Amerika ni kuri iki kiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Turashimiye kuba mwateze amatwi. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Fasil Gebehu niwe washyize hamwe aya majwi.
ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankunzi. Tubasezeho rero tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose mu byo mukora byose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.